Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese, mbahaye ikaze kuri radio yanyu hano muri studio ya 18.
Dufatanya mu guha mbese ubumenyi abacuruzi b'impunzi baturiye mu Rwanda kugira ngo tubafashe bashobore kumenya ngo ni gute bakora ubucuruzi mu Rwanda, tukabigisha kubara amafaranga yinjiye n'ayasohotse, ingene umuntu akora business mu Rwanda.
Uwo ni Lydia Irambona ujejwe imigambi mu kigo Inkomoko mu Rwanda mu buryo bafasha impunzi kwirwanaho no kwibeshaho. Izi nkuru rero turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ni mu kiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mimenyereye, mugezwaho ubusanzwe na Diane Nahazwe utabashije kuboneka uyu munsi. Nk'uko nabibabwiye rero, muri kumwe na Eugenia Mukankusi, mugume hafi ya radio yanyu. Turatangira tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ari muri Afrika y'Epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu. Hari makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya Leta ejo ku munsi wa mbere. Grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politike yabereye mu gisagara cya kabiri cya Bulawayo, yishe abantu babiri, ikomeretsa gato Perezida Emmerson Mnangagwa. Mu gicegera cy'umukuru w'igihugu Chiwenga yakomeretsa ariko bitarenze urugero. Mnangagwa yagiriza abayoboke ba Grace Mugabe n'umutambukanyi wa Robert Mugabe ko aribo bari nyuma y'icyo gitero. Chiwenga yaramaze indwi irenga ataja habona, bituma haba amakenga ku magara yiwe. Yagiye muri Afrika y'Epfo wa kabiri nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri Zimbabwe Herald. Muri Afrika kandi igihugu cya Gambia cyarashizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ibyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari Perezida Yaya Yame. Yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe. Abahohotewe, ababonye ivyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo byaha, bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi. Ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri. Yame yatwaye imyaka 22 inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1994. Yahungiye muri Guinea Equatorial mu kwezi kwa mbere 2017 inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow.
Arakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru. Tuti rero ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri Facebook VOA Radio yacu, no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze mwese kuba gitangira kutwumva. Ikigo cyitwa Inkomoko kiri i Kigali mu Rwanda gihamagarira impunzi zose zikora urudandazwa ruciriritse, ubucuruzi buto buto, iziba mu mujyi wa Kigali kujya kwiyandikisha kugira ngo zihabwe inyigisho ku buryo bakora neza ubucuruzi bwabo. Turaza rero inkuru kuyibagezaho muri uyu mwanya ukurikira. Ni inkuru mwateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru uri mu Rwanda.
Ikigo inkomoko kivuga ko gifise intumbero yo kwigisha impunzi ziba mu Rwanda uburyo bwo kwibeshaho n'imiryango yabo bakanateza imbere igihugu cabakirije aho gusegerereza abarenga igihumbi nibo bitezwe guhabwa izo nyigisho uno mwaka no mugambo fashwe mu mugongo n'ishami mpuza makungu gita impunzi HCR leta ya Amerika hamwe n'ubushikiranganje bwita impunzi mu Rwanda. Lydia Irambona ajeje migambi muri ico kigo.
Dufatanya mu guha mbese ubumenyi abacuruzi b'impunzi baturiye mu Rwanda kugira ngo tubafashe bashobore kumenya ngo ni gute bakora ubucuruzi mu Rwanda, tukabigisha kubara amafaranga yinjiye n'ayasohotse, ingene umuntu akora business mu Rwanda muri rusange. Ikindi nacyo tubahereza abajyanama babagira inama uko business zabo zagenda zitera imbere, tukabaha amafaranga inguzanyo. So twatangiye guhera itariki ya mbere y'ukwa cumi, tukaba twifuza kwakira impunzi zifite ubucuruzi buciriritse cyangwa bwagutse, tukaba tuzabandika kugeza itariki 31 z'ukwa cumi. Muri Kigali ni ijana, Nyamata ijana, Huye ijana, hanyuma tukajya no mu nkambi. Tuzakora mu nkambi zose muri rusange ni 2600 tuzafata.
Abamaze guhabwa inyigisho bavuga ko zabafashije. Yannick Mpondo ni umurundi akiri muto, akora udutako cyangwa udusharizo two kwambara mu izosi, ku maboko no ku maguru, cyane cyane tw'abakenyezi.
Cyane cyane nk'ibijanye no guharura uburyo winjiza gute, usohora gute, worangurira he, kubera iki. Ibyo ni ibintu byinshi akenshi abantu tutabatuzi, cyane cyane abantu bagitangura ubucuruzi. Rero ni kimwe mu bintu byamfashije cyane kugira ngo menye ndi hehe, ngeze he, no kuri iki, ntegura gute kazohoza kubijanye na business yanje, kumenya ndacuruza iki. Ubu narahinduye kubera ko bwa mbere nakora byinshi, ugasanga rimwe na rimwe hari igihe bimwe bintu bimeze neza, cyangwa ugasanga urahaye umuntu ikintu ejo akakigarukanira kubera ko usanga ikintu kitameze neza, natamaje kubera ko ibyo nsanzwe nkora bijanye n'ubudede. Ubu unyine narahinduye nkora bike byiza bigasohoka neza, isingira ubwoba ngo araza kukingarukanira cyangwa araza kukigaya kubera ko kitari cyiza. Nditonda nkagikora, ngakora cyiza nubwo kiba kizimbye ariko kirasohoka.
Jacqueline nawe nyene ni impunzi y'umurundi kazi, asigaye afite icyo yita uruganda rw'amasabuni rumutungiye umuryango kubera ingurane yakuye muri gahunda y'inkomoko.
Ubu sigaye mfite uruganda rwa Savo Liquide, isabuni y'amazi. Natanguye nkorera mu rugo, mfise abana bane, nkorera mu rugo twari dufise ivyumba bibiri, icyumba kimwe ndakibamwo, ikindi ndagikoreramo amasabuni bamaye amafaranga. Ubu sigaye mfite uruganda, natanguye ku 200 by'amanyarwanda, ninjiza nk'ibihumbi 30 ku munsi, ariko kuva inkomoko imere ya amafaranga ku kwezi ninjiza nk'imiliyoni 3, nakuyemwo inyungu nishyuye abakozi nkasigarana nk'ibihumbi 500. Nari mfise umukozi umwe, ariko ubu sigaye mfise abakozi 6. Ubu nta kibazo mfise ku muryango wanje, ndabarihira amashure bakajya neza bakambara neza.
Uwo mugambi inkomoko uvuga ko impunzi zitaratangura ibikorwa byo kwiteza imbere ata kinini ubafasha. Mu gihe u Rwanda rurimo impunzi zirenga 150,000, abenshi muri aba bakaba ari Abarundi, ico kigo kimenyesha ko igice kinini cabo kizoshikirwa.
Sinzi niba tuzabashikira bose, nk'uko nabivuze twe dukorana n'abasanzwe bikorera abafise ubucuruzi muri rusange. So bivuga ko abumva bose bafite ubucuruzi bihuye n'ubushobozi tuzaba dufite twajya tubegera tuba dukorana nabo. So amafaranga biterwa n'ubucuruzi bwawe uko bungana, nibwo tuguha amafaranga ukwiriye kandi ushobora gukoresha yatuma udahomba, kubera ko n'inguzanyo urayishura. Bivuga ko iyo udafite icyo uri gucuruza rero, n'ubwije amahugurwa yacu nta kintu uvanamo cyane, kuko ata kintu ufite ureberaho.
Mu myaka 3 uwo mugambi umaze, impunzi hafi 500 ziramaze guhabwa inyigisho, abane nabo baramaze kuronswa ingurane irenga 75,000 by'amadolari ya Amerika, ni hafi 60,000,000 y'amanyarwanda. Ibice 58% byabo ni abakenyezi. Mu bazo kwakigwa uwo mwaka nabo ico kigo kivuga ko kizoshiramwo n'ibice bigera kuri 20% by'abanyarwanda. Pierre Claver niyo nkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ku makuru rero yerekeye impunzi mu nkambi zitandukanye, ejo twababwiye ibibazo muri rusange inkambi ya Nduta ihura nabyo, cyane cyane birebana n'umutekano muke. Uyu munsi twanyarukiye mu nkambi ya Nyarugusu. Umugabo w'impunzi twaganiriye utifuje ko amazina ye atangazwa ku bw'umutekano, yatangiye atubwira uko babayeho muri rusange.
ubuzima bwa mu nkambi ya Nyarugusu bwifasha nabi kuko umuntu naronka umwidegaye njyo kandi ntidufaswa uko bikenewe umuntu naronera icagomba urumva usohotse nyuma y'inkambi naho urumva ni kibazo kigoranye ko ufaswe n'inkoni ucukubitwa nyine inkoni bigakomera cyane kandi urumva ufise nk'ibintu by'ibyasara byinshi ubu bakwirukaho kuko nk'abantu bawe karabonye ne bajye bajye baba bakari ibintu by'abakoresha ibintu by'amahera nyipesa urumva nabo nyine bariruka ngo cyane akora nyegeye urumva abone nk'abapolisi cyangwa abasungusungu urumva samanza akanyegera akaraba ahantu hagarara bakarengana.
Urashaka kutubwira ko se nta mpunzi ibasha gukora ibikorwa by'ubucuruzi aho ngaho mu nkambi?
Ubucuruzi buriho mu bwaho ibintu bito bito urumva nk'utuntu duto duto ibintu barekuriye n'ibintu by'injya gusa amavuta itomate ibiharagi imiceri nabo nyine urumva ntusohoke inkambi ngiye kugira kubirangura n'abahaba bizana nyine babizanye mugaca birangura kubaha.
Noneho muri rusange hose amagara y'impunzi yifashe gute?
Amagara y'impunzi kubyerekeye nk'ibintu by'indwara zidufashwa neza kuko imiti ntiboneka imiti batubwira ngo ntayiriho kandi umuntu iyo abonye ko indwara zikomeye ntibamutwara inyuma y'inkambi byihuta.
Uravuga ku bitaro byegereye inkambi hafi ya Nyarugusu?
Biriho nyine bikorera mu nkambi nyine urumva umuntu arwaye nk'indwara zikomeye urabona ko benshi basaba batwara nk'iyi mwanzo cyangwa imuhindiri urumva biragorana urumva kugira bagutware imanza guca kure bakakubwira yuko ngo urindire ugatonda nk'amezi abiri kandi wumva nawe uri kurarenga bigakomera wumva umuntu ntafashwa yihutirwa kabisa ku bintu by'indwara kandi naha imiti batubwira ko nta miti iriho mugabo wumva kaca batubwira ngo ugende muyigure akarataho bayidandaza.
Mubigenza mute rero niba mudashobora kugura umuti kandi mukaba mudashobora gusohoka mu nkambi?
Ntibashobora kugura urumva turondera hari abantu nyine bikorera ibyabo nyine bo mu mpunzi nyine urumva ni nk'ibintu bya magendo nyine urumva abantu bakora hajya biraro nk'umuti naho nyine urumva afashwe ni kibazo cyafungwa.
Abarundi bari mu nkambi ya Nduta bavuga ko bafite ikibazo cy'umutekano aho mu nkambi ya Nyarugusu ho umutekano wifashe gute?
Umutekano urakwiye kuko naho nta mwonga kuburi sato ngo bidahije kuko umutekano urameze neza gusa kuko nta bantu baheze kugira ni kugwana cyangwa ngo abantu bicwe cyangwa abantu bakubitwe nko umuntu de usohotse nkambi gusa niho ahubona ibibazo by'inkoni kabisa.
Noneho ubwo ingorane zikomeye mubona zibugarije muri kino gihe n'izihe mu nkambi ya Nyarugusu?
Ingorane tugira ni uko umuntu adasohoka inkambi ngo yirondere ikintu agomba cyangwa ngo arime ahantu abona ko yorima ahindure bya bintu abara ko baduha ubusaza n'ifu ry'ubugori hari igihe baduha ubufu buboze cyangwa ubusaza budasa urumva ibyo byose urumva ko ari bituma umuntu asabaho nabi muri ino nkambi.
Uretse ikibazo cy'ibiribwa hari ikindi kibazo mubona kibakomereye muri kino gihe?
Niba hari ikibazo kidukomereye nk'ikintu cyo kubaka urabona abantu byatwubaka inzu ukayubaka guhera mu kwezi kwa gatandatu ukaba utararonka ibati cyangwa ihema ryo gushyirako urabona ko bavuga ngo baduhana n'ibiti byose ngo tumanike urumva nk'ubu bamwe ziko zirabomagurika aha turabona ko ari ibibazo bikomeye cyane nk'aha mu nkambi bamwe urumva bajya baryama nyine mu mazi nyine imvura nyine y'abanyagi.
Mubigenza gutyo mubonye ikibazo nk'icyo ngicyo mubwiye abababwiye ati nimwuba abababwiye ngo mwubake mukaba mwamaze kubaka inzu kabihagaze ariko kandi ikongera ikabasenyukiraho iyo mubabwiye ibyo bibazo bababwira iki?
Bo batubwira amabati nta yariho ibikoresho byose ngo nta biriho urumva ko ari hatari byose basatubwira ngo nta biriho mugabo ari bene batubwiye ngo twubake urumva guhera nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kugira ngo nta biriho muri uku kwezi kw'icumi nk'ubu imvura ibaga imaze iminsi igwa abantu bose bamaze iminsi barara ibaga mu mazi kabisa mu mazi
hari igihe se bababwira bishobora kuzabonekera
gusa ababironka baratubwira mugabo urumva ababironka batubwira ngo bironka abantu ngo bakishoboye mugabo urumva bamwe aragihe bakoresha n'amahera bakaka amahera kugira baronke iyo mfasanyo.
Noneho ni iki wabwira abashinzwe kwita ku mpunzi wabasaba iki?
Ikindi ndabasaba nuko bodufasha yuko nk'ibintu byerekeye amagara y'abantu umuntu agiye kwivuza akaronka imiti kandi n'ibintu by'inzu bakabyihutira kuko urabona umuntu akubwiye ngo wubake ngo ndagufasha ugaca wubaka inzu nk'imetero 6x3 urumva nawe udafise ihema usirako urumva bakubwiye ko bogufasha bakaca badufasha byihuta ibintu bitarayangara ngo kiyononekare.
Nshuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburyo bwo gufasha urubyiruko rufite impano mu muziki cyane cyane ibyo bita talent mu ijambo ry'Igifaransa mu nsengero ntibivugwaho rumwe hagati y'abayoboye insengero n'urubyiruko, ibyo bikabera inzitizi urwo rubyiruko mu kwiteza imbere. Byo mu kiganiro cya kirongowe kirongowe na mugenzi wacu Diane Ndonse kibera Ibujumbura mu Burundi, aratangira atwakirira abatumire.
Musenyeri Erast Bigirimana arongoye isengero rya Anglikane muri diocese ya Bujumbura, turabaramukije.
Amahoro neza.
Yego, turamukije namwe bwe Pasteur Asher Nizigimana murongoye ishirahamwe rishigikira urwaruka mu burongozi no gukunda igihugu Greenland Alliance, turabaramukije.
Nanje ndabaramukije.
Namwe bwe bari gumye Regis batazira Big Zoe umwe mu bakorera mu muziki w'Ivyimana, namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Yego, musenyeri, ikiganiro ko kiza kuvuga kujyana ingene mushigikira abantu murongoye mu ngabire basanzwe bafise mu mpano zabo, abo bantu mubashigikira gute mu isengero mu kubaherekeza muri izo ngabire zabo na cyane cyane muri abaye basanzwe bakora mu by'imiziki.
Murakoze cyane. Mu isengero kenshi turaraba iby'ingabire z'abantu. Hariho abantu barahawe ingabire zitandukanye, arashobora kuvuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana, arashobora kuririmba, arashobora kuba umusenzi, arashobora kuba muri komite ya paruwase, akaba urongoye abandi, akaba umujyanama mu ishengero. Rero izo mpano zabo turazikurikirana, turaziraba, kandi izo ngabire ziradufasha mu bikorwa cy'Imana. Rero turabashigikira, bwa mbere turabasengera kandi tukabatera intege kugira ngo babikore neza, cyane cyane urwaruka ko nibo kazoza k'ishengero.
Ego, muravuze ko mubashigikira kugira ngo bashobore kuzikoresha neza, mbega birashika bakazikoresha nabi bice mu nzira izi.
Ego, haraho umuntu kumbure adatahura iby'ingabire ziwe, canke ugasanga nimba afite ingabire iyi n'iyi ashaka gukora n'icyo wundi, arashaka kuba ari umuririmbyi. Nimba ari umuririmbyi, byo byiza yuko akora icyo gikorwa cy'umuririmbyi, hama ari umusiguzi nawe agakora igikorwa cyo cy'umusiguzi, bikaba uburyo byo kuduzanya. Kuko iyo bari mu mwishengero rimwe baraheza bakuduzanya. Kenshi nk'abantu baje gusenga dufate, arabaza mu rusengero nko ku munsi w'amakoraniro bake kumviriza indirimbo, abandi bakaza baje kumviriza ijambo ry'Imana, umuvuga butumwa. Bamwe rero haraba bakunda ibi, abandi bakunda ibi. Rero hari aho ushobora gusanga umuntu agira ati, jewe kwa abantu bashimye indirimbo reka muri amasaha abiri ndayamare ndirimba, bumvirize indirimbo ama bataye. Kandi mu ndirimbo ni ubutumwa bwiza, abareka aravuga ubutumwa bwiza, abareka aravuga ijambo ry'Imana. Ariko kandi indirimbo ziteza kuronka umwanya wazo, hama ijambo ry'Imana umwanya waryo, hama n'amasengesho. Rero ucyo usanga umwanya utunganije neza, igikorwa cyose kikagira igihe cyacyo kigakorwa, ariko byose bikuduzanya. Cyanke ugasanga ko nokongera ko ibyo akora n'ingendo yiwe ntibihuye na yangabire yiwe. Dufate n'umuririmbyi ariko akaba afite imyifato mbi, dufate ngaha batanguye gukoresha nabi, kuko suku ririmba gusa cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana gusa, ariko n'ingendo n'imyifato biravuga cyane kurusha amajambo cyangwa ibikorwa dukora.
Agategezwa kugendera amajambo make, aya majambo akoresha mu ndirimbo ziwe akaba ari byo bimuranga.
Yego cyane, dukoresha ijambo ry'Imana akwiye nawe nyine kurongorwa n'iryo jambo ry'Imana.
Yego, Big Zoe, mwebwe mumva mwagukiwe muri aya masengero, mwebwe nk'abasanzwe bafise izo mpano.
Yego, ruhande rumwe, kuko urumva nibaza yuko bavuze umuririmbyi hariho igicapo cy'umuririmbyi. Naza ko nka papa ari abaririmbyi yakuza abona, mugaba aririmbyi cyane akuze mbona, si papa yakuza abona. Rero nka papa wanje avuze umuririmbyi imaje yo muririmbyi abafise je nanje imaje yo muririmbyi mbafise usanga ari zibiri zitandukanye ari umuntu yavuze ngo ne plus enfant de son époque qu'enfant de ses parents ko abantu kenshi basa n'igihe cyabo kuruta uko baba basa n'abavyeyi babo nk'icyo nende yavuze kubera iki kubera jewe nje mu isengero nk'umuririmbyi nkavyo ngabire apana sindaje nk'umuririmbyi numvise ubutumwa nakijijwe mugabo bihuriranye umwe yaracapa undi yakina umupira undi yari umuririmbyi bumvise ko ntora ndi umuririmbyi facilement ikintu bashobora kumva ijya mbere nuko peut-être nshaka kumuririmbyi mu isengero mugabo nka jewe personnellement nkoresha umuziki mu isengero ry'Uburundi bakoresha gake
n'uyu hembe
still donc still umuziki nkoresha bamwe bayita rap abandi bakayita hip hop vraiment umuziki mushasha umva umuziki wavutse muri 1980 bisigura ko na jewe undutajiste imyaka nk'itanu cyangwa itandatu urumva mugabo numva nko muziki papa wanje arawuruta cyane donc ntawazi ndagivuze papa wanje tahure angana na musenyeri angana ahagwa kungana na pasteur Lacheur
bisigura yuko mudatahugwa muri muri yo muziki yaka yakaranga kibindi bihugu atari muziki isanzwe tumenyereye nga mu gihugu
nko mu Burundi nta muziki vyo mungayo wacu hari ndabizi abantu bakuze facilement gaslowe baragatahura kazuke baragatahura karege baragatahura ibyo byose nta nakimara cyo mu Burundi nibaza yuko muri make bombye gusa kuvuga muri make gusa ngora natugira kenshi nuko ko dufasha mu isengero nk'abaririmbyi tukagira louange na adoration facilement kuri yo point baradutahura mugihe hageze ku muririmbyi azana projet yiwe apana yiwe kinimana mushize ku mutima mugasanga swati nikikonganye cyari muri vision ya eglise arimo cyane ikintu nk'icyo niho hacatabura kubera ingorane mugabo n'ingorane ananjye ngabira Imana yampaye ntiyayimpaye ugira nkorere juste isengero nsengeramo gusa undi munsi kuko dimanche ndagira louange ndi mardi mercredi jeudi vendredi ngabira anje ndayikoresha iki ifare ko ndiko ndayikoresha ikindi kintu rero kenshi yo nje muri louange dimanche ni impore nje muri repetition mercredi ni impore hageze ko ucake Imana yashira mu mutima cette fois ngira ikintu kiri particulier kitari karima kitari cyo kwisengera iwacu gusa cyatangura kuba utubutu kunyura niyo muri uwo mama help irabura
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Pasteur Asher niyo nizigiye musa n'umushigikira ugwaruka biga birashoboka ko ugwaruka ruja muri ibyo bintu bijanye n'imiziki na cyane cyane yo mu gihe cya none bakongera bakaba mu bintu by'Imana akaba mu burongozi bwo masengero birashoboka
je ndizera yuko bishoboka kuko umuziki n'ubuhinga buba bufatiye ku ngabire Imana yahaye umuntu novuga ko ubuhinga bwo kuvuza umuziki ni nk'iforoma y'itafari ushizemo ivyondo uronka itafari y'ivyondo ushizemo isima uronka itafari y'isima igikomeye nico uwo muntu ariko aratanga akoresheje uwo muziki iyo ari umuntu yubaha Imana uwo muziki awukoresha mu gusohora ibihimbara Imana ijambo ry'Imana rero aho mpagaze jewe naho ego birakunda ko umuntu akoresha umuziki n'ukoresha kandi hanze y'urusengero
kikamwinjiriza amafaranga
ego abigize umwuga wiwe ntangorane rimwe bimuhaye uburyo bwo kubaho ariko ngaho harakunda kuba ingorane iyo umuntu asamaye umuntu ashobora gushika igihe agwanira cyane kuronka amahera agacatangura korosha ibintu bimwe bimwe kugira ngo amafaranga yaronke ataravye neza arashobora gusangana rya jambo ariko arahindukiza kugira ngo avuge ibiryohera abantu ntavuge ijambo ry'Imana uko riri ngo rihanura abantu ribereka amakosa barimo aho niho yobanyereye mugabo iyo nayo ningorane ishikira abantu bose bariko barakora ibikogwa ubwavyo birashoboka atangorane biteye iyo umuntu yirinze imitego nka bene
big neza neza mwebwe ingorane neza neza mwagize nko mu isengero mushaka kudaka kwa karorero muti aha ni twahahurije n'uburongozi bw'isengero narindimwo byo byagenze gute ni gikimwa bamwara bomanye ko kijanye n'ico cy'imyaka
umuntu akuze adatahuye la nouvelle generation jewe ndababara mugabo amemtan ndamwumva niza conference bamwe isengero tuzigira muhira papa wamubwiye kuja kwiga informatique kandi abonoza kuza ibiharuro akaba yakuze ziko umuntu watara umuntu ize medicine cyangwa ize droit yagere kubona umwana wiwe agira droit na medicine kandi aravye amanota tuse ku ishuri mugabo kabona ko karema wowe igice so mu gice ushaka amukonsidera ko ngaswa ati ntuzi icyo ushaka cyane ubora kuzi icyo ushaka kuruta ko ubuzi icyo ushaka umuririmbyi yasohoye CD nkasaba nti dimanche muzo yivuge mu isengero ko nasohoye CD nkabona ko pasteur bimugora kuvuga kuko menga ariko agira urudandazwa ne nicyo binunze donc wategereza kubivuga neza ko nibyo bintunze kandi urabizi ko dimanche nkora simpembwe ngaha ku isengero nawe undi musingaza muri ruwanje nawe nyine sindabihembekwa mugo musinkoze igikorwa gishobora kumpemba mukumvuga ugacutangura kudidinganya kare wa rumvuga netse mpamagaye dimanche donc byahora biri facile kuvuga ariko duhamagara umwana wacu duhamagara inzira mugabagize ko nasohoye CD shaka gutuma na kendo nk'ikintu bigaca bigorana rero nibaza yuko sindiko ndi dog nibaza yuko byabaye nka surprise ntavyo ntivyari byariteguriwe ntavyo barigeze babona bobo bakira abajene challenge muganiyo iyo habaye ikintu nibaza ko ariko ara batakoze bakibona bacha buri ngene bacifatamwo
reka twumve ico musenyeri reste abivuga ko
murakoze cyane nagira ngo ngaruke kuri bya Regis agira ati aradukora ibikogwa abarongozi abapasteur ntibadutahure birava kuri byinshi
yavuze ko arije bivana n'imyaka cha cyane nk'ibyo by'umuziki ati nk'umuziki mwebwe yabageranije ati na papa wiwe ko mwamungana ko hari tandukaniro rinini njye mu myaka yuko imiziki mwa mwara kuriyemwe mwarabonye ko atari yo nabo babona ubu kandi iyo bari yo baca bashaka kuba mucane
nagira ngo mperaho nyene biva kuri byinshi hariho n'imyaka hariho n'imyaka ukumbure hariho abatama bakunda amajwi akiye bugufi abana nabo abakiri bato murantunge z'abana abakiri bato bashaka ibintu bivuga cyane ama batama natwe tugatugira tuti oya gabanya gatoyi ubu hariho kumvira hari turetse nuko aba bahinga badana indirimbo bahenguye neza hari kibazo kihari aho ugwaruka ruvuga ati duza cyane amajwi abatama nabo twe tukavuga tuti mugabanya ne tugatugira ikibazo none tuzogira isengero y'abakiri bato n'indi isengero wabakuze rero hakwiye aho hantu kuraba aho twofatira hagati na hagati intumbero ikabiki nimba ari biririmbwa nimba ari amajambo avugwa hajya mu rusengero yose afise igihe cyayo n'intumbero aya majambo abafise hari ushobora kuzarira avuga ati gende mu artiste jewe n'indirimbo yanjyoheye kandi indirimbo iryohera abantu benshi aho gacu usanga kumbure ubutumwa burimwo wa wundi arongoye ishengero avuga ati bwo ba muri kino gihe ariko ba muririmbyi nawe akavuga ati nanjye nashaka iki gihe nyine abantu bagacha bapfa ibyo ukugende bamwe ashaka ibiri hejuru abandi biri hasi abandi akavuga ati muri kino gihe abandi ati oya ikindi nagira ngarukeko ni inyifato kuko haje umukozi w'Imana ariko aravuga cyangwa uwo ari we wese ariko aravuga baramuraba uko yifashe ngira ntanye nk'akarorero umuntu aje mu rusengero aje kuririmba cyangwa aje kuvuga ubutumwa cyangwa aje gusenga aho gacu sanga by'ukuri twegwe turaba Kristo kandi turi abanyafrika ntiyikwije aje atikwije
yambaye impuzu ngufi
yambaye umwigeme yambaye impuzu ngufi
cyangwa ipantaro
gera he umusore n'umugabo aje yambariye ipatarume
igirikoroke
cyanke icyacuye mu mavi cyanke yambariye butura wamutama arahabira bati nokuri ubutumwa bwari bwiza ariko inyifato yabivuse byose rero turavuga ubutumwa mu majambo no mu nyifato inyifato burya iravuga cyane kurusha amajambo tuvuga rero ngaha Regis aradutahure iryo turagyumako turagira tuti biri no mu ndero y'abakristo kandi babanyafrika hano rero mu bisagara biragoye nibadutahura ariko tuguma dusemerera tukagira tuti basi uje hajya mu rusengero ni wikwize hama ni wagenda hanze
muri concert
hariya ku kibuga naho nyene byari kuba byiza wikwije ariko hajya mu rusengero kubera kubaha Imana turakaragose muratubabarire kandi abantu bijya kugora batangura guta imigenzo
batangura
guta inyifato
ego reka tugarukize kino kiganiro hano kumbure tuzobigaruka ko ibindi tudashobora kuvuga ko cyane Musenyeri Eraste Bigirimana nibutse ko murongo isengero rya Anglican muri diocese ya Bujumbura turabakenguruki
turabashimiye namwe mwakoze kudutumira
ego dushimiye na Pasteur Asher niyo nitigiye murongo ishirahamwe rishigikira urwaruka mu bijanye n'uburongozi hamwe no gukunda igihugu namwebwe turabakenguruki
niko naje ndabashimiye
namwebwe bari gume Regis batazira Big Zoe umwe mu rwaruka ruri mu muziki uri imbijanye n'iby'Imana namwebwe turabakenguruki ko mwitavye ubutumire
murakoze namwe mwakoze ubutumire
ego Diane Ndonse na indongwe kino kiganiro ndabakengurukiye
Diane Ndonse n'abatumirwa bawe nawe tugushimire Nchuti twari kumwe hani ho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Kelly Nashwan na Fasili Gebehu kuri mikuru radio Eugenia Mukankusi. Bashimi rero mwese kwa mwateza matwi kandi mbararikira ibindi biganiro byacu mu kanya harimo makuru ku masaha atandukanye n'ikiganiro muri sanga muza gukurikira mu masaha ya saa 10 mu Rwanda no mu Burundi. Mugire ibihe byiza.